iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugire Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aratangira uyu munsi uruzinduko rw'iminsi ine agirira mu gihugu cya Misiri, n'uruzinduko rwe rwa gatatu agiriye mu gihugu cyo hanze kuva yagera ku butegetsi nyuma ya Tanzania na Guinea Equatorial. Mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali ruri kumva ubujurire bwa Madame Yvonne Idamange byamugwiza ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo.
Ubujurire bwa Madame Yvonne Idamange yabushingiye ku ngingo ebyiri. Ku ya mbere ni kwifata n'ifungwa n'inzego z'umutekano, ndetse n'impamvu zikomeye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruvuga ko rwashingiyeho.
Turahamagara mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Abantu bitwaje intwaro bataramenyekana barayibinjiye mu nkambi ya Rusenda iri muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batwara amatungo y'impunzi.
Umushinga nawe bita Bandiziki Vianney, umugabo akuze w'imyaka 40, bamutwaye impene indwi zose yari atunze hamwe n'ipano yari akoresha gusharize bateri kugira aboneshe mu nzu y'inka.
Jimmy Bishemeye, umuyobozi w'inkambi ya Rusenda. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz Bigirimana, bongeye kwirirwa.
Mwiriwe Veniste, tuyabanzirize n'ayavugwa ku mugabane wa Afrika. Leta ya Nigeri yaratangaje cyo ku munsi wa mbere ko abantu barenga ijana bishwe mu gitero gikekwa kuba cyarakozwe n'intagondwa ziyitirira idini rya Kiisilamu ku munsi w'Imana. Umuvugizi wa leta Zakaria Abdurahmane yavuze ko ijana 37 biciwe mu mihana iri hafi y'urubibe Nigeri ihana na Mali. Yaciye atangaza ikigandaro cy'iminsi itatu kuva kuri uyu munsi wa kabiri, kandi avuga ko leta igiye gukomeza umutekano muri ako karere no kurondera ndetse no kurengutsa imbere y'ubutungane abazokwagirwa n'ubwo bwicanyi. Umuriro w'inkazi wadutse mu kambi y'impunzi z'abarohinja mu bumanuko bwa Bangladesh ejo ku munsi wa mbere wasanganguye amazu ibihumbi kandi wica abantu batari bake. Ibi byashikirijwe n'abategetsi hamwe n'abavyiboneye. Mohamed Shamsude Duza, icegera cy'umutegetsi wa leta ajejwe ibibazo by'impunzi, yavuze ko abategetsi bariko baragerageza guhwamika uyo muriro. Impunzi z'abaruhinja muri izo nkambi zavuze ko amazu menshi yahiye gushika ku mushinge, kandi n'abantu batari bake barafa. Ariko baba bategetse cyanke HCR nta watangaje igitigiri nyezina cy'abafuye. Icyateye uwo muriro ntikiramenyekana.
Washington, ijwi rya Amerika.
Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika mu gisata cy'impunzi n'abimukira barafashe ingendo berekeza mu bihugu bya Mexique na Guatemala ejo ku munsi wa mbere. Bagiye kuganira n'amareta y'ibyo bihugu kugira baronderere hamwe umuti w'ingene bohagarika amasinzi y'abimukira amaze iminsi avogera urubibe rwa Amerika. Ambasaderi Roberta Jacobson ajejwe kugenzura ibikorwa byo ku rubibe rwo mu manuko bushyira uburengero yarungitswe muri Mexique, mu gihe Juan Gonzalez, umuyobozi mukuru ajejwe akarere ko mu burengero bwa Amerika, yagiye muri Guatemala. Mu mezi abiri amaze ku butegetsi, Perezida Joe Biden ahanganye n'ibigwi by'abimukira bava mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bagana Amerika baciye ku rubibe rwo mu manuko. Igihe yashika ku butegetsi, Perezida Biden yaciye ahagarika ibikorwa byo kubaka uruzitiro wahoze ari Perezida Donald Trump yaharaniye mu bihe by'imyiyamamazo. Perezida Biden yavuze ko we yifuza gufata abo bimukira nk'abantu buntu. Leta zunwe za Amerika ishiramwe rya Buraya hamwe n'Ubwongereza barafatiye ibihano abategetsi batandukanye b'Ubushinwa babagiriza guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu ku nkehwa z'abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Uyghur baba mu ntara ya Xinjiang mu Bushinwa. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe kiyega bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko bwahanye abategetsi babiri b'Ubushinwa aribo Wang Jungzeng yahoze ari cegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakomunista mu Bushinwa mu ntara ya Xinjiang hamwe na Cheng Mingguo umuyobozi w'ikigo cy'umutekano w'abanyagihugu muri iyo ntara nyene. Umwe bwa Buraya hamwe n'Ubwongereza baza barafatiye ibihano abo bategetsi nyene hamwe n'abandi babiri. Ubushinwa bwaciye butangaza ibihano byabwo ku bantu cumi hamwe n'amashyirahamwe ane buvuga ko bakwirakwije ibinyoma no gutanga amakuru atariyo. Abo bwahanye barimwo batatu bo mu nama nshingamateka ya Buraya. Arabia Saudite yarashikirije umugambi wayo wo guhagarika intambara muri Yemen ariko abaroberi b'abahuti basa nuko batawemeye bavuga ko tagishasha babona kandi atavyinshi birimwo. Hambavu yuko guhagarika intambara, Arabia Saudite ivuga ko ikibuga c'indege c'Sana cyo kongera kuguruka ko indege. Icyo kibuga c'indege kiri mu karere kagenzurwa n'abahuti ari kurunani mpuzamakungu rongowe na Arabia Saudite kandi rufashe mu mugongo leta ya Yemen nibwo rugenzura ikirere kandi rumaze imyaka rwarahagaritse urujya n'uruza rw'indege muri ako karere. Ariko abahuti bagenzura hafi bice 70% by'ubutaka ntibabishimye. Umuvugizi wabo Mohamed Abdul Salam yavuze ko umugambi wose w'amahoro utemera ko Yemen yatewe n'abanyamahanga kandi udahanagura ibihano bafatiwe ataco uzoshikako.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kubera aya makuru avugwa hirya no hino utugejejeho. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 98.3 ya radio inshuti ya bose mu Rwanda, mu Burundi no ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri w3 akadomo radio VOA Kadoma Kwama na ukumbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Nungi kuwa ikaze kujbi ilga Amerika. Prezida u Burundi Evariste Ndayishimiye aratangira uyu munsi uruzinduko rw'iminsi ine agirira mu gihugu cya Misiri aherekejwe n'abaminisitiri abahagarariye amashyirahamwe ndetse n'abanyemari bagera ku icumi n'uruzinduko rwe rwa gatatu agiriye mu gihugu cyo hanze kuva yagera ku butegetsi nyuma ya Tanzania na Guinea Equatorial. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Prezida Evariste Ndayishimiye yahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri. Yagiye ajyanye n'abashikiranganji bane barimwo uburimyi n'ubworozi uhigaga cya leta n'uw'amagara y'abantu hamwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayubaha. Iruhande yaba hari n'abagwiza tunga cumi baserukira amashyirahamwe akomakomeye mu gihugu harimwo irikora impuzu irihingura umwavu w'ikizungu ari naryo rya mbere rimaze kubaho mu Burundi akorera mu bisata by'uburimyi ugutumatumana kw'amakuru guhingura ibinyobwa n'ibindi. Kwa 72 ukwezi abandi bakozi ba leta bakuru bakurindwi bari barowe mu Misiri kumutegurira urugendo. Ukibwa cy'indege ntiyashimye kugica bwiyamenyesha makuru ubona ko bari nabakeye mu binyamakuru vya leta gusa bari batumiwe. Ariko ibiro vya prezida bijeje kumenyesha makuru vyasohoye itangazo bivuga ko urugendo ruzorangira kwa 26 ukwezi arugiyemwo ku butumire bwa mugenzi we Abdel Fattah al-Sisi bishimangira ko ibi vyerekanisha kajya abakuru b'ibihugu babiri byo gusimbataza imigenderanire yo gufashanya n'ubucuti busanzwe buri hagati y'abanyagiputa n'abarundi. Risoza rivuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi azobonera ho akaryo ho kubonana n'abagwiza tunga bo muri Egiputa kugira ngo bakangurire kuzana imitahe yabo mu gihugu ciwe ariko naho bitanditswe ntibiri kure ko bashobora kuzoganira kandi kubijanye n'amatati ahagaze ku ikoreshwa ry'amazi y'uruzi Nile isoko rya Nile riri mu manuko kuruta yandi riri mu Burundi muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi mu manuko nayo misiri ikaba iriko irasaba gushigikirwa n'ibindi bihugu bikora kuri Nile kugira ngo hatorwe umuti wayo matati Nile y'uburebure bungana ibirometero 670 nirwo ruzi rwa mbere rurerure ku isi ruraca mu Rwanda Burundi Uganda Ethiopia Sudani Yepfo Sudani hamwe na Misiri hari kandi gice cyarwo gica muri Kenya na Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo mu gihe kindi gice cy'amazi yisuka muri Nile kiri muri Eritrea amazi ya Nile ni ubutunzi bukomeye ku bihugu bitandukanye bisangiye urwo ruzi Misiri nayo ahanini ikora ko kugira ngo ishobore kuronka amazi ikoresha muri rusange mu mirimo itandukanye nico gituma ico gihugu cama kiri maso mu gihe hagize ibindi bihugu bigombye ko bigabura ayo mazi canke iyo byubatse inyubakwa nshasha ku mazi yarwo nk'ingomero z'umuyagankuba n'ibindi impara ahanini kenshi zikunze kuba hagati y'ico gihugu na Ethiopia ikoreshwa ry'amazi ya Nile ryarabaye kuva kera intandaro y'amatati yagiye araduka ariko kandi n'utwigoro mu ntumbero yo gukorera hamwe hagiyemo ibihugu byose birabwa n'urwo ruzi twamaho yindi ntumbero y'urugendo Rwanda yishimiye ishobora kuba ukurondera isoko ry'uhugurirwamo ibirwanisho Misiri n'igihugu Burundi bwahindukiriye muri imyaka ishize mu kugura ibirwanisho icyo gihugu cyo mu buseruko bwa Afrika kikaba gikeneye ibikomeye cyane kugira ngo ibikoteshe n'umwe bwa Afrika muri Somalia mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Amisom cyangwa Minisca mu ngabo za ONU zo kugarukana amahoro n'umutekano muri Centrafrica u Burundi busanganywe ingabo muri izo bihugu bibiri zombi muri imyaka itanu ishize abakuru mu gisirikare harimo General Prime Niyongabo mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare baherekejwe n'uwahoze yaramutambukanye umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza rimwe baragiye mu Misiri kugira basinyire amasoko kuva mu 2018 ibyo bihugu byatsimbataje kandi imigenderano ya gisirikare isanzwe yari ya kera cyane Misiri irazwi kandi ku mfashanyo y'u Burundi mu bijyanye n'imiti n'ibikoresho byo kwa muganga Evariste Ndayishimiye yagize urugendo rugira kane nyuma ya Tanzania Guinea Equatorial na Gabon kuva yimitswe ni mu gihe we yasubiriye yamaze amasaha makeya muri Tanzania kwa 2020 ukwezi kw'2017 mu myaka itanu yose yiwe ya nyuma yamaze atwara u Burundi nyuma yo gukindishwa iri kwa ry'ubutegetsi mu 2015 eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
tukivuga ku Burundi abaturage bamaze gupimwa indwara ya COVID-19 kuva umuntu wa mbere abonetse hashize umwaka bararenga 200,000 leta y'u Burundi ivuga ko abarenga 2,618 aribo basanganywe iyo virusi abakivurwa ni 192 naho abo yahitanye ni 6 inkuru ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Desire Hatungimana
umushikiranganje Tadendikumana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko kugwanya ico kiza kiriho intambamye amenyesha ko hakira abantu batipimisha ikanashika bagapfira muhira
birababaje rero umuntu ashobora kwitaba imana ari muhira atigeze aja kwipimisha ibitigiri dutanga n'umuntu aje akipimisha tukamenya ko agwaye yanduye umugera wa coronavirus tukamuvura ariko bikagorana akitaba imana uyu rero batashoboye kujya kwipimisha kandi atamahera ariha bica bitugora cyo bituma twavuze yuko tumaze kubona ko hari abantu bitwa ko twize baguma muhira bakaza batevye ugasanga biragoranye
avuga ko abantu bize bari bakwiye kubera karorera abandi asaba ko kwivura abantu bigira indahiro
ahanini rero twebwe icyo dusaba abantu bize na cyane cyane turamaze kubona ahantu henshi ari amasona abantu bamaze kurenza imyaka 55 usanga ariko bari yubikira izina bitabira akabwira ati niyubikiriye irakira twe tubasaba yuko mu byubahiro byabo uboja kwipimisha kujya bene gihugu basanzwe babigira basanze batagwaye coronavirus bakaja kuyubikira yari gripe isanzwe mikaratusi yo bafashe mugo basanze bagwaye coronavirus tukabaha umuti dusanze dutanga kuko turamaze kubona yuko ukiza abantu nibareke kumva yuko kujya nyine cyo bari mu gihugu cyacu cyo Burundi aguma bivuga coronavirus ni indwara ifata umukuru n'umuto rero nta kuntu leta yoshiraho uburyo kugufasha bene gihugu kugira bashobore kwipimisha hakiri kare babonye ibimenyetso hanyuma hagira ubupfira muhira atigeze yipimisha
ku kibazo kijanye n'imiturire mu bajejwe gutanga ivyemezo ko bapimwe muganga Tadendikumana ntari hakana amenyesha ko hari nabamaze gufatwa arahumuriza rero abafata ingendo baba barondera izo mpapuro ko ico kibazo bamaze kugitorera umuti
ubu rero tugiye kubyorosha kurusha kuko ubu imigambi tugiye gushiraho nuko umuntu azofata indege zobishira muri logiciel kuburyo afise urugendo yandika izina jiwe umwidondoro wiwe muri telefone yiwe ikaca byinjira muri logiciel kuburyo acaronka randevu akagenda kwipimisha muri NSP azafise randevu hanyuma certificate yiwe isokera mu mashini ikamushikira muri email cyangwa ku telefone akaca shora kuyerekana muramaze kubona iburaya ashitse hajya basoma yuko ari yave agashora kuyerekana yuko ayifise atarinze kuja kuyitora ibyo bizoca bifasha kugira ngo iyo myidogo yari ihari ihave
ku bijanye n'urukingo ruriko ruratangwa mu bihugu bitandukanye harimo n'ibibanye by'u Burundi umushikiranganje w'amagara y'abantu yamenyesheje ko u Burundi butanse urukingo ariko ko bwahisemwo kubangira kugira bazofata ingingo atantambamye zigihari mu bijanye n'urukingo Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika Muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali ruri kumva ubujurire bwa Madame Yvonne Idamange yirya mugwiza ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa rya gateganyo Idamange araregwa ibyaha bitandatu birimo guteza imvururu muri rubanda byose bikomoka ku magambo yatangazaga ku muyoboro we wa YouTube bavuga ko yavugiraga rubanda ku bibazo bibugarije Eric bagira ubusa arakurikirana ivugirwa mu rukiko Eric wiriweho
neza Venuste
none ubujurire bwa Idamange yabushingiye kuzihe ngingo
ubujurire bwa Madame Yvonne Idamange yabushingiye ku ngingo ebyiri ku ya mbere ni kwifata nifungwa n'inzego z'umutekano ndetse n'ibintambu zikomeye urukiko rwibanze rwa Gasabo ruvuga ko rwashingiyeho we rero akavuga ko atabonye ubutabera n'izo ngizo naba nkubwiye yashingiyeho
yisobanuye ate se imbere y'abacamanza
imbere y'abacamanza uko Idamange yisobanuye n'ubundi yavuze ko akimara gukora video ye ya nyuma yo ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri nyuma y'iminota 30 igiye ku muyoboro wa YouTube abantu yavuze ko mu magambo ye ngo basaga n'amabandi ngo n'abasore 8 yagiye kubona bona bateze moto bayibashyira hasi yiwe bahita baza ba kubita igipangu ku ngufu barinjira abandi barurira akavuga ko mu buryo yafashwe yahise yambikwa amapingu nta mpapuro zimuta muri yombi nta zigaragaza ko baje gusaka nta byangombwa bari bafite bimugaragariza ko bari mu kazi usango yabonaga bafite imbunda zombwa kugamba sotera cyangwa se pistole nuko bahita bamwambika amapingu akavuga ko muri rusange bitakurikije amategeko avuga ko bamufatse kuva saa 2 z'ijoro bagenda bageza saa 8 na saa 9 bamujyana kumufunga iremera bamuha impapuro akazisinya batazi ikibikubyemo nuko ngo rero yaba idamanje ndetse n'abanyamategeko bamwunganira Maître Felicien Gashema na Maître Brice Bikotwa bagiye bavuga kuri buri cyaha ko nta n'impamvu babona zikomeye zagombye kuba zituma afungwa by'agateganyo bagasaba urukiko ko rumurekura agakurikiranwa yidegembya kuko ngo ukurikirana yidegembya uko amategeko abiteganya ngo nihame
ibyo bisobanuro se bya idamanje ndetse n'iby'abamwunganira ubushinjacyaha bubivugaho iki
ubushinjacyaha bwirinze kujya kuri buri ngingo bwavuze ko n'ubusanzwe ibyo bavuga ari ibyo bavugaga ku rwego rw'ibanze ba ubushinjacyaha bukavuga ko muri rusange nta nenge abanyamategeko bamwunganira y'abayinayidamanje bagaragaza ku cyemezo cy'umucamanza iwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo umushinjacyaha akavuga ko byanze bikunze nk'uko bavuga ngo bongo video yari igizwe n'isaha n'igice ngo nyuma y'iminota 30 ngo bamugezeho baramufashe bakavuga ko atari hame ko bagomba gutegereza ko iyo video irangira ngo abanze bayumve ko ahubwo icyo baregeye n'amagambo akubiye muri iyo video kandi ngo biroroshye kuba umuntu yafata video akagenda ahitamo amagambo ashaka ntabwo byari ngombwa ko bayirangiza akavuga ko icyaregeye ari ayo magambo ariko nanone kuri buri cyaha nawe yanze kugira icyo avuga umushinjacyaha akavuga ko idamanje nk'uko yemera ko ari umuturage usanzwe ntabwo yagombaga kujya kuvuga nk'uvugira igihugu nka hariya ku cyaha cyo gutesha agaciro ibimenyetso bya genocide umushinjacyaha yavuze ngo niba yarafite ikibazo nka idamanje yashoboraga kuvuga imibiri yabe iri mu nzibutso akayivugira ukwe aho kujya kuvugira igihugu cyose muri ayo magambo rero nk'uko bo basaba ko idamanje yarekurwa umushinjacyaha yavuze ko uko bari bahagaze ku rwego rwa mbere naho bahagaze ngo yakomeza gufungwa by'agateganyo igihe urubanza rutaratangira kuburanishwa mu mizi kandi ngo hari iperereza rikimukorwaho kugeza ubu rero turi kuvugana Veruste bari basubije ijambo abanyamategeko bunganira Madame Idamanje umucamanza aracyakomeje urubanza
Eric bagira ubusa ndagushimiye cyane ukomeze ukurikirane urwo rubanza uze kugeza kubumva ijwi ry'America inkuru irambuye mu makuru yacu ataha
ndagushimiye nange Venuste shimi imana
ugira umunsi mwiza
na ugira umunsi mwiza
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
abantu bitwaje intwaro bataramenyekana neza barayibinjiye mu nkambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batwara amatungo y'impunzi Jimmy Bishemeye niwe uyobora inkambi ya Rusenda yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo atangira amubwira uko byagenze
ibirwanisho utaramenyekana nibo baje mu ijoro rikuze igihe cy'isaha 5:18 bashyitse ku rugo rw'umushinganahe bita Panziziki Vianney wo muri village 46 bloc ya 96 mu parisera 12 umugabo akuze w'imyaka 40 bamutwaye impene indwi zose yari atunze hamwe n'ipantaro yahora akoresha gusharibyo bateri kugira ngo neshe mu nzu y'inka
abo bantu bamutwaye ibyo bintu bari bangana gute babari bandi
nakubwiye ni mu bwira abantu utaramenyekana ntitwamenye igitigiri babahengereza mu madirisha baraba barabantu benshi kandi bose bari bitwaje ibirwanisho ndetse n'abanyamakuru kugenda batiye
barasiye amasasu menshi. Ni katunguru ya kabiri icyo bakoze ni ukwiba gusa bene indwi bibana iyo pano hanyuma baca bararasa amasasu menshi.
Kuri none umutekano waba wifashe gute aho mu nkambi ya Rusenda?
Ni ukuvuga abantu byabateye ubwoba cyane ugerageje kumviriza ko abantu bari kuharavuga hamwe n'undi muri bo badushyikiriye batubwira ayo makuru ku rubuga ubwoba na cyane kandi yuko harimo abantu bari biyandikishije guhunguka bakaba baratinze kubahungura bagaca bumva agasarika aravuga. Urumva bitera ubwoba abantu ngaho.
Igisirikare cyaba cyakoze iki n'igipolisi gikorera mu nkambi?
Ni ukuvuga igipolisi n'abasirikare bagiye kuhashika batibye nyuma y'isaha yose basanze bamaze kugenda nyuma barabakurikira n'ubu abapolisi n'abasirikare bacyakurikira bakora amatohoza.
None murasaba iki ku bijyanye n'umutekano wanyu mu nkambi ya Rusenda?
Iyo viraje 2026 bibyemo iri kunkengera y'ikambi n'iyihereza mu bice byari hari impande y'imisozi. Abantu twasaba yuko bashyira abapolisi na ruguru yaho hajya ruguru mu misozi bakashyira pozisiyo y'abasirikare kubera abantu bazakurimirayo barakunda kuyidogera cyane iyo midugwana kuko kenshi barababona rimwe na rimwe bakabambura utwo babafite.
Jimmy Bishemeye umuyobozi w'inkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuganaga n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025 ubwato bwari butwaye abantu bagera ku 150 bwerekeje mu gihugu cya Gabon bwaruhamye bugeze ku nkengero z'igihugu cya Cameroon mu nyanja ya Atlantika hafi y'icyambu cya Kribi. Abagera ku 130 bari baburimo bararuhamye, abandi 23 bararokoka. Abo bose bahise bajyanwa mu bitaro bya Kribi kandi leta ya Cameroon ibishyurira amafaranga yo kwivuza. Ubwato bwari bwahagurutse ahitwa Oron muri Nigeria bwerekeza ku cyambu cy'umujyi wa Port-Gentil muri Gabon. Bwari butwaye abantu bakomoka mu bihugu bya Nigeria, Benin, Niger, Burkina Faso na Mali. Ubwo bwato bwari bukozwe mu mbaho z'ibiti, bwari bupakiye cyane ku buryo amakuru avuga ko bwageze mu muhengeri bugashwanyuka. Abo bose bari baburimo bari bagiye muri Gabon bajyanwe no gushaka akazi. Nibutse ko Abanyafurika ibihumbi n'ibihumbi basuhuka buri mwaka bagiye mu bihugu by'Uburayi ndetse no mu bihugu bya Afurika bajyanwe no gushaka akazi cyangwa se imibereho myiza.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubil ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbifurije amahoro cyane cyane abitwa Victor na Rebecca. Mugire umunsi mwiza w'abatagatifu banyu. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio America, you're my sunrise church. Mugutera, igihugu cy'Burundi. Yabaye sunrise church. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye sunrise church. Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. ukuchangi jambo mubanya jihuguyo yabai kisubizo chachu.